mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda kwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Mu Burundi umutekano ukomeje guhungabana mu bice bitandukanye. Abitwaje ibirwanisho bishe batandatu bakomeretsa bane muri komuni ya Matongo y'intara ya Kayanza mu ijoro ry'uno wa kane. Turabigaruka ko handi hato. Muri Kongo naho amakenga yo kwandura umugera wa corona ku Barundi bagera ku 400 bahungiye mu ikambi y'agategekanywa Monge Monge iri muri territoire ya Fizi yose.
Harimo tujyambamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri, ugasanga dufise akarago kamwe, kajya akarago kamwe tukakajyamo ko turi nk'abantu batandatu.
Nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona. Turamaze kubona ku bandi ubusanga babahaye ubuntu bw'ubufukamunwa, ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafise.
Aba ni bamwe mu Barundi bari mu ikambi y'agategekanywa Monge Monge muri Congo bafise amakenga yo kuzohava bandura virusi ya corona. Idoni de amakuru yose duce ku masonga ni mukanya isase muri kino kiganiro mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazo. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyizina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza atubwira yagezweho hirya nino ku isi.
Mu karere abantu 58 barishwe mu bitero byabaye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi babitangaje jo ku munsi wa kane babyegeka kandi ku muhari ADF ufise amamuko mu gihugu cy'Ubuganda. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'iyo ntara Agio Gidi yavuze ko ibitigiri binini by'abanyagihugu bahunze inyuma y'ibyo bitero byabereye ahitwa Irumu. Umushikiranganji Gidi yavuze ko abantu 23 bishwe kuwa kabiri, abandi 35 bishwa kuwa kane. Akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Mali ejo kuwa kane karatanguje ibiganiro by'iminsi itatu n'imigambwe ya politike, amashyirahamwe ategamiye leta hamwe n'amasendika. Abantu hafi 500 bo bitabiriye ivyo biganiro biriko birabera i Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Abanyamakuru bavuga ko abategetsi bitabira ivyo biganiro ejo kuwa kane basa n'abadahuza ku kiringo leta mfata kibanza yomara hamwe n'uruhara rw'abasivile muri iyo leta. Biciyemwo imigwi yiga ibibazo birimwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, gutunganya amatora hamwe no gukingira ubumwe bw'abanyagihugu, demokarasi hamwe n'amahoro. Indongozi z'abadacana waka muri Libya ziri mu biganiro kuva kuri wa kane muri Maroc, ni mu gihe hari amaraporo avuga ko habaye umwumvikano ku bibazo bihambaye birimwo ibyerekeye amatora no gushyira hamwe amaleta atumvikana. Ibinyamakuru byo mu bihugu by'Abarabu bivuga ko hari ibibazo bimaze kuganirwa ko muri ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe muri Libya, ariko ntibiramenyekana nimba ivyumvikanywe ko bishobora kuzoshirwa mu biganiro bizoba mu ndwi za i Geneve. Ibinyamakuru muri Libya bivuga ko abari mu biganiro bitekanijwe mu Buswisi ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda bemeranije ko amatora abwirizwa kuzoba mu kwezi kw'12 mwaka w'2021 bivanye n'ukuntu bumvikanye ingene ibwirizwa shingiro rizoba ryubatse.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiriro mu ishyamba yarabandanije gutongora uburengero bwa Leta ya California ejo kuwa kane, aho abantu bashika kuri 3 bamaze kuhasiga ubuzima hamwe n'amazu aharurwa mu 100 amaze gusambuka. Iyo miriro yatewe n'imiyaga myinshi hamwe n'ubushuhe burenze urugero, imaze gutongora amahegitari arenga 1,000,000 muri California, arenga ayahiye mu mwaka uheze. Abategetsi bavuga ko amazu aharurwa mu 100 canke 1,000,000 amaze kononekara canke yasambuwe n'iyo miriro mu burengero bw'iyo leta mu karere kare ku misozi yo mu buraruko bwa Sierra Nevada. Iyindi miriro ku rubibe ku ruhande rw'amaleta ya California na Oregon imaze guhitana umuntu umwe n'amazu 150 yahiye. Imiriro kandi irabandanya guturira igisagara cya Los Angeles kiri mu manuko bwa California hamwe no mu makomine yo mu manuko bwa San Bernardino na San Diego, nyuma yo kugara amashyamba y'amaratiro 8 mu manuko bwa California mu ntango z'iyindwi. Abajejwe kugendereza ibihe muri Amerika ku munsi wa 3 barafashe ingingo yo kugara amashyamba yose 18 y'iratiro yo muri iyo leta ya California. Leta z'ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano abantu bane bafatanije n'Uburusiya ibagiriza kugerageza kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije aha muri Amerika. Abafatiwe ibihano ni Andriy Derkach, umushingamateka wo muri Ukraine akorana n'iperereza ry'Uburusiya, hamwe n'abandi barusiya batatu bakorana n'ikigo gikora ubushakashatsi kuri internet kiri mu gisagara cya St. Petersburg mu Burusiya. Umushikiranganji wa Amerika w'ubutunzi yavuze kuri uyu wa kane ko Derkach hamwe n'abo bandi barusiya bakoresha ububeshi mu kugerageza guhindukiza uko bifuza ko amatora aba muri Amerika hamwe n'ahandi ku isi. Ibi bihano bifata amatungo yabo aha muri Amerika, kandi Abanyamerika bakaba barabujijwe gukorana nabo mu bijyanye n'ubutunzi.
Arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru y'ijya nino ku isi adushikirije. Yose ndayibutse ko muyasanga ku rubuga rwa interineti rw'ijwi rya Amerika arirwo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Instagram yacu ni vewa ijwi rya Amerika, Twitter na YouTube byacu nabyo ni radio yacu vewa, turi no kuri Facebook ariyo vewa radio yacu. Abari mu Rwanda hambavu y'izo mbuga mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mukurindira gusubira kuri FM turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugere mu gisata c'umutekano mu Burundi muri komune ya Matongo y'intara ya Kayanza, batandatu baraye bishwe n'abitwaje ibirwanisho bakomerekeje abagera kuri bane. Ndi kumwe na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ku murongo wa telefone ariko aradukurikiranira ino nkuru. Amahoro Désiré, ngaho ikigani mu Rwanda.
Murao Diane.
Ego, ico gitero co mu Kayanza vyagenze gute?
Amakuru ijwi rya Amerika rikura aho mu Kayanza ndetse n'iza muri komune Matongo ku mutumba wa Nyarumanga atubwira yuko igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga gato abantu bitwaje ibirwanisho bateye kuri uwo mutumba, hanyuma bica abantu batandatu hakomereka batatu umwe baramunyuruza. Kuri uwo mutumba rero wa Nyarumanga hari hahaze indwi imwe gusa abo bayitwaje ibirwanisho baciye bica umugore n'umugabo wiwe. Uwo mugabo mbere akaba yari umuhungu ujejwe umutumba wo Nyarumanga, mu gihe rero umusitanteri yari amaze iminsi akoresha inama amenyesha ko atabarobere bica muri iyo ntara ya Kayanza na cyane cyane muri iyo komine i Matongo. Abo rero bitwaje ibirwanisho ni baciye bazirikana baraca bagenda bice umuhungu urombaye umutumba n'umufasoni wiwe muri ijoro ryakeye, naho mukamwumva ko abantu batandatu bagandaguwe kandi umugwire witwaje ibirwanisho nta n'umwe araumenya uwo ari we n'uwo ntibivuga. Ico gituma abanyagihugu baho bateye amakengo uno munsi bakaba bafise ubwoba bwinshi cyane kuko batumva abantu babatera baribo narya abajejwe umutekano ugeze uno munsi batarabafata cyangwa ngo babakingire kuko baguma bicwa kuri uwo mutumba wa Nyarumanga.
Désiré, aho imatongo abanyagihugu babo isoko ryawe ry'amakuru hari abo haco bakubwiye ico gitero cyakozwe hakoreshejwe ibyahe bigwanisho?
Ico gitero nkuko amakuru ijwi rya Amerika rikuraho nyene ku mutumba wa Nyarumanga atubwira yuko abantu bari bafise ibirwanisho bikira umuriro inkoho kandi izo bakoresheje mu kwica bamwe muri abo bantu batandatu bagandaguwe, kandi n'abanyagihugu baho baramenyesha yuko abo bantu bahaca bakababona bariko baduga bafata inzira ya Kibira kuko uvuye kuri uwo mutumba ugana ikibira cya Matongo hari nka 30 ubwira ushikire muri ico kibira. Abanyagihugu rero baba muri ako gace bafise ubwoba bwinshi cyane kuko bavuga ko badakingiwe kuko atari ubwa mbere bibaye kundwa iheze, nkuko nemeje kubivuga. Abantu babiri barapfuye, umugabo n'umugore wiwe, uno kumwe muri ijoro ryakeye hapfuye abantu batandatu. Igipolisi nta muntu umwe kirafata cyane ngo kibabwire abantu batera baribo, ari nacyo gituma rero abanyagihugu bahonya nkuko babibwirijwe rya Amerika bavuga yuko umutekano badakingiye bafise ubwoba cyane ko n'ubundi bashobora guterwa kuko babona yuko badakingiwe.
Abo bishwe n'abakomeretse basanze mu mihana yabo?
abo bishwe babasanze mu mihana nyine kuri uwo mutumba wa Nyarumanga ariko harandi makuru turiko turahabwa n'abantu nyine babangaho kuri uwo mutumba atubwira yuko abo bantu bitwaje ibirwanisho bari bagiye gutera ahantu hari vuriro aho nyene kuri uwo mutumba kugira basahure ibikoresho byo kwa muganga bashobore kuza kubikoresha kuko bavuga ko ari migwi umugugwana bita baroberi baba ariko bararondera ukuntu borondera imiti bakarondera ibintu byo kwa muganga bibafasha aho bari mu ntambara barimwo mugabo na makuru tugitohoza
Desire Murumonge naho mu manuko bw'u Burundi haravugwa abasirikare bacungera ikiyaga bita Amahine mu Gifaransa baturiye ubwato bubiri bw'abarovyi ayo makuru hari icura yamenya ko
ayo makuru niyo Diane ku munsi wejo ku munsi wa kane nk'igihe cy'isaha 10 zo kumuhingamo niho abasirikare bagwanira mu mazi bita Amahine bacungera ikiyaga Tanganyika hariya mu Rumonge mbere kuri ku mugwa mukuru wa Rumonge aho baturiye ubwato bubiri mu kubuturira bamenyesha yuko ngo bwaje bupakiye abaroberi bakuye muri Congo ariko abo baroberi muri ubwo bwato nabo basanzemwo kuko amakuru y'Amerika ari kuri aho mu Rumonge atumenyesha yuko ubwo bwato bwari abarovyi kandi abarovyi bazwi mu Rumonge kuko mu berengwa yo masaha kenshi niho abarovyi binjira mu kiyaga kuko bakora ijoro mu masaha 10 bakabatangwa kwinjira mu mazi guhiga amafi kugira bwire bamaze gushika hagati mu mazi hanyuma rero ubwo bwato babwagiza ko bwaje bupakiye abagwanyi ngo bakuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi ngo barabarovyi bazwi mu Rumonge ibyo navyo bikatera amakenga cyane kubona abo bamarine rero baci bafata ubwo bwato bagaturira abarovyi muri kino gihe banyene ubwo bwato bene abandi barovyi bagenzi babo agashavu ni kenshi bavuga bati ko batangwa guturira ibikoresho ari byo bidutunze tugiye kubaho gute tubibutse Diane yuko igenekezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani habaye igitero ku muri komine ya Bugarama yaho nyene muri Rumonge harapfa mbere n'abantu batatu n'abandi bakomeretse muri icyo gihe bakavuga yuko icyo gitero cyakozwe n'abantu baje bava mu gihugu cya Congo baciye mu bwato bwa baciye mu kiyaga Tanganyika bazanye ubwato ari nacyo gituma muri kino gihe ubwo bwato bucungirwa cyane ariko murumva yuko abo ubwo bwaturiwe ata muntu w'umugwanyi nk'uko makuru dukora mu Rumonge abitubwira
urakoze Desire Hatungimana kuri aya makuru yose ututororokanije turaza kongera amakuru yacu hanyuma kugira ngo uze gukomereza aho warugejeje muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi
murakoze nawe
amakuru avugwa ku Burundi duce tuyabandaniriza mu gisata c'impunzi aho igice ca kabiri c'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda kuri uno wa kane batahutse mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru niyo yadukurikiraniye ivyino nkuru
ibyishimo ntiho kumva ubu byasaba
oya niko numvise kweri hameze neza
jamese mambo tawo ko numvise mu Burundi ari amahoro
turi ku mupaka w'Gasenyi n'Embu gwa Rwanda no Burundi abo ni impunzi z'abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bagezwe hanini n'abagore n'abana bose hamwe akaba ari imiryango 172 babwijwe ijya Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu c'amavukiro bagasaba ko bofatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke
Fetwa hunza umutekano muke wo kubaho nabi mbonera kurezidu zituburabuza muno twatwaye twifuje gutaha mu gihugu cyatuvyaye ubwo nabasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
Je bansaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatubindira umutekano tubisubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
abatahutse kuri uyu wa kane ni gice kigira kabiri abandi bangana nkabo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka
hariho n'umuhungu wacu nyine abamutubana mu rugo ubarahara amahoro mu cyukuri nibo bicera baduhamagara iminsi yose tini mutaye n'amahoro
ikambi ya Mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'abarundi zirenga 60,000 abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho
abantu bashaka kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwa kugabaramwe n'abantu bavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yo kubwanje moro ntaraboneka sindagira gutahuka ayego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe biza mu Rwanda ari nabwo bitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu #gita impunzi nta byinshi ubwo bushikiranganji bwashimye gushikiriza gusa ujejwe kumenyesha amakuru yabwijwe rya Amerika ko n'ubundi wese yifuza gutaha yobisaba maze agaherekezwa ubwo bushikiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka canke bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo. Leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara y'agati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi. Pierre Nkurikiye yavuze ko Burundi bwifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri kundwi.
Leta y'u Burundi turanezerewe kubona dusubiye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu, tubamenyesha yuko ubushikiranganji atacho butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo. Twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mundu iza nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mundwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gucyo abantu izo mpunzi zo zizahukana ningoga cyane.
Yamara baserukira #chokime n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri kundwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi gusa bizeza kwico kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi. Iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cahuriranye no kwakira abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubirikiza cumugera wa corona abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda.
Twatwiteza bashika hafi 140 ariko hari habashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu hanyuma tugaza tukaraba ko nabo twoshaka kubakira. Twatwatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiwe fatiriwe mu Burundi n'izo ngingo zo gwanya corona barenga 20 ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twatwababwiye yuko ngabo bari ngaha isaha 2 kubaza yuko bizoheza bigakogwa mu misiri imbere.
Yamara harabandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kuberekiza cumugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi. Abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukeze bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemwo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka. Pierre Claveni inkuru ku mupaka w'Agasenyinemba ugaba u Rwanda n'u Burundi kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga ku vy'impunzi z'abarundi abagera ku majana 4 bamaze umwaka mikambi y'agategekanywa monge monge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'epfo muri Congo bugarijwe n'ubwoba bwo kuzohava bandura virus ya corona. Abavugaye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga muri hangari imwe harara abarenga 80.
Tumwe habaye muri iki kigo cha monge monge iki kiza no kurikira giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitangwe gudutera ubwoba turamaze igihe kirekire dufite ubwoba. Bo no kuvuga hari ibintu byinshi dufitiye ku bwoba n'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona tari ko bimeze na mwarijya usanga muri mwisari mwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana 2 ugasanga dufisa akarago kamwe kajya akarago kamwe tukajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba. Hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku ugashora dushora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ivyo. Hanyuma rero tukabona yuko mengo turafise ubwoba cyane burenze n'ikigeretse ko rero turafise amakenga menshi cyane kuri iki kiza cya coronavirus wagishora kutwinjirana ngaha twebwe muri transit y'imonge monge bivanye nuko hariho nk'abantu usanga baje nk'abakozi babajya baba partenaire usanga baza bavuye hanze y'inkambi bakinjira ataburyo bwo kwikingira ugacyo usanga hariho nk'abandi bantu bariko baraza babandanya binjira muri transit ibintu nk'ibyo rero tutazi iyo baje bava ntituzi uko bapimwe mu gihe binjiye ugacyo usanga rero ibyo byose ni ibintu bigoma bidutera ubwoba. Ikintu twifuza ubwa mbere na mbere ho turasaba CNR kuko yatwakitwa ngira tugasaba na HCR yuko bokora aka igikorwa cyo kudukura ahantu bakadupunguza bakazana abandi cyangwa twege bakadutwara mu mvuzo zo gupunguza abantu kobera abantu turi beshi cyane turafise ubwoba yuko ikikiza cha coronavirus kishobora kudusanga ahantu
vrema uko tubayeho tubayeho nkuko menga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bo dukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya wundi kubera turi beshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo kimonge monge bakadutwara natwe imurongwe hamwe tukaba umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko umwegeranye muri beshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha corona ifata abantu begeranye kandi ni mu gukorora cyangwa ni mu guhemeranira irashobora kudufata none twebwe mu kuryama turegeranye ntiduvise ukuntu dushobora gutandukana nico gituma duvise guhitanwa n'ico kiza
bo kibazo dufise kucerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya hakaro yaho turi ntahantu turundanye ntahantu turi beshi cyane gose udashobora kuronka naho uca mbo ikindi nacho novuga ko frema mwo dufashe cyane kubera n'indi ngwara ishobora kuza ntize dusanga ngaha usangira duceshije no kugenda iyo twari ko turaje ivyo byo kuyikingira frema ivyo byose turabyifuza ko byoboneka ariko ntavyo tubona amazi ntayo ibyo kuyikingira mu kano no kumunwa ntavyo nko gukaraba umuti amazi ntayo none gukaraba umuti mu maboko ntiwoye hamukaza uri kuri kingira yangu araguru kinacho nokongera ko vrema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambige kirekire uko ingwara nuko tuyikingira niziguma zidufata nitumenya ingwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona kubandi ubusanga baba hari ubuntu bwo bufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu numwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abanatwe nuko mbere na mbere mbona beshi cyo batangurira kandi kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana n'uko dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko turumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera ko adashobora natwe kudukingira ngaha turi beshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko nuwo bayigwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Rwanda urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe yigenga rusaba leta gusubira muri zimwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cha COVID-19 Aya mashyirahamwe avuga ko zimwe mu ngingo zirimo ugutangisha amande y'umurengera zibangamiye uburenganzira bw'abanyagihugu inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
imiryango nyarwanda itari ya leta 14 ikorera imbere mu gihugu yandikiye ministre w'intebe w'u Rwanda imusaba ko guverinoma yasubira mu mabwiriza amwe namwe atangwa n'inzego za leta zinyuranye. Amabwiriza y'imiryango igaragaza ko aremerera abaturage kandi bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za COVID-19 mu ngamba zashyizweho bivuga ko zibangamiye abaturage. Ku isonga iyi miryango ivuga ku manda aherutse gushyirwaho n'umujyi wa Kigali acibwa umuntu wese utubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Madamu Kabanyana Norieti, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'imiryango itari ya leta ishinzwe kurwanya sida no guharanira uburenganzira bwa muntu, yagarutse ku byemezo byagiye bishyirwaho n'inzego za leta bibangamiye kwishyura ukizana k'umuturage.
Ariko noneho nyuma haje gusohoka itangazo ry'umujyi wa Kigali rivuga ko umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa azahanishwa amande. Ese abaturage babayeho bate? Ese abaturage bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura amafaranga? Urundi rugero natanga ni kuri kwitangazo ryasohowe na RDB rivuga ko abantu igihe bagiye guterana hari events zigiye kubaho cyangwa se igihe abantu batashye ubukwe bagomba kubisabira uruhushya muri RCB hakishyurwa amadolari 50. Ibyo nabyo tugasanga bibangamiye umuturage. Ese umuturage aje guhabwa amahugurwa wenda yo kwirinda COVID n'urugero, noneho tugiye kumubaza se wishyemewe amadolari 50 yo kwipimisha. Ese wa muturage twabanje gukora ubushakashatsi ngo turebe ko afite bwa bushobozi bwo kwipimisha aya madolari 50. Ushize gahunda yo gupima abantu bitabiriye inama cyangwa bagiye mu bukwe cyangwa bagiye muri hoteli, ariko mu isoko ahantu hateranira abantu barenze 1,000,000 ayo madolari 50 ntashyizweho. Iyo turebye abantu bafata baraye muri stade ntibashyizeho iyo gahunda yo gupima, ese aho hantu turahatekereza hiki? Ese koko ibyo bintu ni gute twabyashakirwa igisubizo? Ari nayo mpamvu twandikiye minisitiri w'intebe.
Iyi miryango kandi isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya kandi agomba kubahirizwa n'umuturage umwe. Madamu Kabanyana ukuriye umuryango wagize uruhare muri ubu bushakashatsi asaba leta kumvikana ku mabwiriza amwe akwiye kubahirizwa na bose.
Nkaba ntekereza rero ko impamvu twandikiye uru rwandiko tunasaba ko ari amande y'umujyi wa Kigali yavanwaho, ahubwo imbaraga tukazishyira koko muri iyi gahunda kuvuga ngo dukangurire abantu kwirinda COVID-19 kubahirizwa ya mabwiriza y'urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima zijya no gukaraba intoki neza no dukoresha amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera. Ibyo bintu bishyizwemo imbaraga niteza ko neza cyane iki cyose twagitsinda.
Kugeza urwego rwandikiwe nta gisubizo ruratanga, ariko hari bimwe mu byari bibangamiye abaturage inama y'abaminisitiri yarayiteranye yakuyeho. Ikibazo cyari cyavugishije abatari bake cyasabaga abaturage kubasaba amazi nijoro bahagaritse imirimo yose baba barimo bakaba bageze mu ngo zabo cyakuweho isaha yo gutaha kugeza 3 za nijoro. Ibintu byashimishije cyane iyi miryango itari ya leta. Kabanyana yabigarutseho.
Twishimiye cyane ko gahunda ya saa moya yahinduwe yo kugera mu rugo. Saa moya yahindutse ishyirwa 3, nibura biraza kugabanya umuvuduko mwinshi cyane abantu bagenderagaho, ndetse no kuba abantu batahaga bakoraga amasaha make biraza kongera amasaha y'akazi ku bantu bakoraga, ndetse ari n'abantu bakora business icyo gihe baza gushobora kuba babona abakiriya muri ya masaha kugira ngo bafunge 9:00-10:00 babe batashye. Ugasanga nabo bariho barihutira kugera mu rugo kugira ngo isaha ya saa moya ibasange yageze mu rugo. Nibura turashima icyo cyemezo cyafashwe, ariko hatacyari vuba cyane. Turacyategereje kureba uburyo ibyo twasabye nanone bigenda bisuzumwa, leta ikabisuzuma ikabireba yabo n'ibiri ngombwa bibangamiye abaturage nabyo bakaba byashyirwa mu bikorwa.
Kuva w'icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda hagiye humvikana abaturage batari bake bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa bakorewe n'abayobozi banyuranye mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Bamwe berekanaga ko bagiye bafungirwa ahantu ahubwo habatera kuba bakwandura iki cyorezo, abandi bagasobanura ko bagiye bakubitwa n'abashinzwe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, abandi bagacibwa amande badafitiye ubushobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Diana ni nahazwe. Magbiria Biro niwe yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.